ラジ。Wibaziki ni kiganiro kiguha umwanya wo gushikiriza icyumviro cyawe ku bivugwa hirya no hino byerekeye igihugu cy'u Burundi. Wibaziki.
Twakure, andika ubutumwa ariyo message cyangwa uturungikire amajwi ariyo audio.
Bakunzi ba Radio Njamba agatega kawe ikaze ni gwanyu muri kino kiganiro wibaziki. Uno musi tuvuga ku ibomogwa ry'amazu bivugwa ko atubahije itegeko ryo gusiga umwanya usabwa imbere yayo uvuye ku ibarabara. Prosper Nzisabira nje nabashikiriza kino kiganiro wibaziki kuri Radio Njamba agatega kawe kaze. Ikiganiro ni wibaziki kuri Radio Njamba agatega kawe. Igikorwa cyo kubomora amazu y'abatasize metero zitandatu uva ku ibarabara ngo kiriko kigenda nabi mu mazone ya Ngagara na Cibitoke mu gisagara cya Bujumbura nk'uko bishikirizwa n'ababomorewe. Bavuga yuko abajejwe intwaro badakurikiza ivyo ubushiranganji bwo hagati mu gihugu busaba. Ibaziki kuri iryo bomogwa ry'amazu ku bantu bivugwa ko batubahirije isango bari bahawe yo kwibomorera. Twakure canke uturungikire ijwi ariyo audio kuri iyi nomero. Akamenyetso ko guteranya 46 76 92 13 umunyonyi wa mbere ni Siniremera Pascal ari gisagara mu ntara ya Cankuzo.
Jewe niyumvira yuko ibikorwa byikubaka bitanguye ibarabara ku metero zitandatu cyari cyiza kandi cyari cyiza. Mugabo ingene cyatunganijwe siniyumvira yuko gito cyatunganijwe neza. Ibi inya byari gutegurwa abantu bene amasu bakabateguza bakabaha nk'ikiringo cy'umwaka cyangwa cy'amezi icumi cyangwa amezi atandatu abantu bakitegura bakamenya iyo bazimuriye ibyo ariko barahakorera cyane bakamenya arabahatuye bahaba bakamenya ingene bategura kwimukira ahandi. Kandi n'ubuyobozi cyangwa ubutegetsi bwarabigizemo uruhara ubutegetsi bwibanjirije kuko nimba abantu bubatse benshi mu bariko barabomorerwa tuzi barafise amatitre de propriete inzu zabo ziri kadasire barafise amatitre de propriete barafise ibyangombwa by'amazu babamo. Ubwo buyobozi cyangwa ubwo butegetsi nibwo bwakoze nabi gutanga amatitre de propriete ku maparcelle arimo ibibanza bitemewe kubakamo. Rero ko ari ubuyobozi bwari bwarabigize jeho niyumvira yuko bari bakwiye kubwanira imbere yuko babomorera leta yabahenze ikabaha amatitre de propriete ikabashumbusha kuko iyo basutse mu ngorane iyo yabasutse mu bibazo ubundi abanyagihugu ubwabo nta makosa bakoze nabo barayakoze abakoze amakosa bakubaka bya byangombwa bafise abo bomorerwa birumvikana ariko ababomorewe bafise amatitre de propriete amaparcelle yabo ari kadasire nabona yuko barenganijwe pe. Mugabo rero nabo bararenganijwe bari guhabwa ikiringo kuko umuntu si nk'abatora mu rwuri ngo bace bajana kubaga batayigisha inama. Umuntu n'umuntu naho yoba mu makosa arategurwa akamenya ko yakoze ikosa agahabwa umwanya wo kwikosora ingingo giturumbuka ntacifashe abanyagihugu atari byibononera. Nuko niko ndabibona n'ukuri biriko bigenda nabi kuko byateguwe nabi kuko iyo ukoreye ibintu umuntu utamugishije inama naho yoba ari mu ikosa usanga umusuka mu yandi makosa yandi. Nicyo cyumviro cyanjye murakoze.
Tuyisabe Paul nawe ari Nyabikere ikarusi.
Nukuriya abanyagihugu bafise amazu ku mabarabara uraza amafaranga nkuba aho ndahombye bari barubakishije ku mafaranga bari batse utudeni kugira basubire bubake tujya dukiyosike twabo kugira basubire bubake inzu yabo babamwo kuko hari ababa nko ku mabarabara hajya hafi y'amabarabara kugira bubake kugira basubire kandi bayihagarike bayigire neza numva byabatwara amafaranga rero bakabasubire kandi kubabomotsa. Izo nizo ngorane tubona nicyo kintu mbona ariko arabikora nabi ntibikora bikora neza ariko arahohoterwa cyane rwose ijayi bakoze byari bikwiriye bakibomora wari umubabaro twari guhomba none ubu kandi base guhomba ubugira kandi urumva iyo nose namarira y'abanyagihugu kandi basanzwe bibere no mu bukene basanzwe bibere mu ngorane mu kino gihugu ariko bakaguma babasubiza mu zindi rega iyi leta yacu niyo kuyisanze iguma ishyira mu bukene abanyagihugu ntigumye kwegera ingorane mu munyagihugu wagira aho yokwiyungunganije aho yose hadarakura gafuko kufungura bakaca baza bakamutoteza iyi leta ifise inzira nyinshi zo guhohotera umunyagihugu zo kugira nabi umunyagihugu zo kudatuma umunyagihugu ataraho kandi byinshi nibo babituma umunyagihugu we yagerageza kugira yiyungunganye kugira ngo ajye agaburira abana mugabo ukaca usanga leta izanye ibintu byayo izanye ibintu bitaja ntibizi umunyagihugu nawe akaba ariko arahombera n'ukuri nibareke umunyagihugu nawe abeho nk'uko babayeho nabo abo bategetsi barabayeho mugani bari kumwe n'igihugu mutoya nawe abeho murakoze
ikiganiro ni bibaze kuri radio inzamba agateka kawe no musi tuvuga ku bwomogwa ry'amazu bivugwa ko atubahirije itegeko yo gusiga umwanya usabwa imbere yayo ntanubahirize isango bari bahawe ryo kwibomorera Misago Bone nuwo mwisare mu ntara ya Bujumbura
Sawa murakoze kuba ari cyuma cyanjye isigwa mu ngiro y'ibomogwa ry'amazu yari yubatswe hafi y'ibarabara ibyo niko byama biri mu mugambi wa leta kandi cyo onye bajya abantu fana kera narindi bari barahamitse ubukiro muri leta byo n'amategeko kwibahirije kuko njya mu byabaye byabaye mu Rwanda byabaye aho tunagerabaye yo mu Buganda hano hise ibyo njya byabaye mu bishagare abantu bakoze amategeko ya leta kuko ajya ahantu mahaca asha guca amatiyo y'amazi nshinga z'amatara n'ibindi byose ugasanga imodoka zitarenga ibidandazwa zikoze zipakurira mu barabara gatera isanganya ibyo rero ibyo ntibiba zikureho n'amategeko biri mu mategeko y'igihugu ubwo nta gihugu kibaho kitagira amategeko rero amategeko kandi ariho ngo tuyubahirize ntiyahari utuyarenge oya amategeko abaho ngo tuyubahirize rero burya abantu ni ukubahiriza iyo ngingo izo nzu bakazigicayo n'amategeko bakazigica kandi igihugu kitagira amategeko gitakibona akajagari rero n'amategeko rero gusa ikintu kibi ni uko ubaho umuntu yorenganywa twe nabyo amategeko murakoze
muri ki Alexandre ari cyenda juru mu cankuzo na rafisi cyavuga ku ibomogwa ryayo mazu
ari mutsinze mu ramutsinezo cyangwa uvuga kuri binyo ibomogwa ryayo mazu iyo batwe adakurikije amategeko batuhurije diametero zisigo bifibaraba yego hanyuma no vuga nti igikorwa cyo ya leta y'u Rwanda ari ibintu bivuga kongere kavuga mugabo gasanga umenyane nk'inamico sishira kumva umushinganje yavuze ngo ryo w'intore yagati mu gihugu mu kiringo batanze umenga ubwa mbere nimba bari bavuze kukizohora no ku munani hanyuma barongera ku yindi bise none no musi baracabwa yuko hariho amazu atarabomo ariko ntibitangaje nibyo yabindi nyene nibaza yuko inzu zoba zisigaye zitarabomo ngo ni zimwe nyene zaba abandi abo nyene abo nyene abo onye bamwe bintakogwa ko ko shira kumva ikiringo bari batanze kiba kiriko kirarenga ko hafinira ngo amezi abiri ku isango ya nyuma ntare ngo bari batanze ngo ugiye wumva ngo hari umuntu atarabomora yagararije leta niko nshanda kivuga mugabo nibo nyene niba abandi nyene nibu ko umushinganje nyine ariko aravuga ngo nyine ngo yarabomoye none yarabomoye natanga akaruru ku bandi hanyuma nabo babomora abo batazi bomoye si bajya nyine bakora umushinganje bwiwe birababaje ariho umwenegihugu ushobora gusanga umwakazi yarabaye mwara gaparasira yaraguze akakagura arinze kugira gute anze kugurisha kandi yari afise nk'akafika haruguru mugabo ukajya usanga mwakiri ngo bari batanze wewe akabumuye kera yarahejije akabumuye ku nguvu kurazi ko byakoreshwa ku mukato cyane gose ariko bagashusa kugira ubonye hari inzu zikihagaze zitarabomoka none iyo leta niyahe biragoye gusigura
ikiganiro ntiwibajiki kuri radio inzamba agateka kawe igikorwa cyo kubomora amazu y'abatashize metero zitandatu uva ku ibarabara ngo kiriko kigenda nabi mu mazone ya Ngagara na Cibitoke mu gisagara cya Bujumbura nkuko bishikirizwa n'ababomorewe bavuga yuko abajejwe intwaro adakurikiza iby'ubushyirangani bwo hagati mu gihugu busaba bibajiki kuri iryo bomorwa ry'amazu ku bantu bivugwa yuko batubahirije ibisabwa n'amategeko twakure cyangwa turungike ijwi ari audio kuri nomero akamenyetso cyo guteranya 46 62 92 43 47 twumvirize uwamuremye Lazaro ari buraza mu ntara ya Gitega
mwaramutse neza icyo mvuga ko ijya babo kwa jayo matsu kuba bavuga ko batabomoye ariko mu kuja kubomora leta nayo hari ibintu mu nyuma byavuzwe yuko bace badabiyongera ku izindi metero ko nkubwo nabo tugomba kuvuga yuko bapimye ngo imetero 10 kandi tuzi umushinganje yasabye zitandatu kuva ku ibarabara mu gubuka gisanga rero reka yongera ko ngo izindi 10 numva nkuwo baba bari ko barabahohotera nkabo bashira ku izo metero ikindi tubona ni uko umenga abo batanga ibintu byo kuzana imashini aho izo nziza kubomora kuko batabyubahirije birumvikana yuko bacye bamuhana hari kuba kana bakabomora neza ntibahohotera abanyagihugu kuko ari usanga byaranse ko yabuze uburyo bwo kubomora burya umuntu aba yari yunganije akubaka inzu yiwe agashyira ku iyo korotire hari abavuga ati hageze kuba kubomora naho usanga bitamworohera kubomora hano ni no kubomora bisaba amafaranga bisaba uburyo hari usanga bisaba uburyo ugasanga n'ubwo buryo ntabwo yifite usanga rero biramugoye ubona n'abantu bari karakurenganya bwa ati bomora bakurenganya Muri cyo kubomora ranzo karindi kibatanga nibizohera kombe ari naho no kuhera tabiri mu mugambi dasubira inyuma ko sanga rero biragoye kugira wibomorera rero bayenze bazanye yo mashini yabo byo bwo na sibiki baradabanganya ibintu rabizi nyene bimereye wabo nta kigongo kibamo baje babaje no gusitagura gusa birengane yego utu guse izometre basabye wari kuraba kazubahiritse kandi bagageze byose bakibomorera kuko bibomoreye babomora neza ibyo basigaza ibyo barabikerewe bakabishyira ku ruhande mugahe ntibazana iyo mashini yabo yo yumva no kubonona gusa hakenda kimwe babasigaritse barabikebukeye bagiye bukebuke kuko abanyagihugu bazi ko bakenye bari mu magogo atandukanye bafite ubukene bwinshi kuko no kubomora bisaba amafaranga ushyiramo abakozi kubomora ntubwire ibintu byo gupfa kubomora ibintu warubatse
Nandu umwe piyo ari ibukiranya na mu ntara ya Cibitoke arafite icyo avuga kuri iryo bomorwa ry'amazu
mwaramutse neza mu kiganiro bibaziki iki gikorwa cyo kubomora amazu y'abantu abantu y'abenegihugu amazu yo ku mabarabara yubatse ku mabarabara iki gikorwa umwanywe umuntu yagishima kuko igituma umuntu yagishima nuko batarabira ngo numuntu kanaka numuntu ukina umuntu atakogwaho numuntu w'umutegetsi numuntu badakora ku vyiwe badashobora gukora ku vyiwe icyo nico umuntu yoshima ko batarabira ngo ni kanaka ngo umutegetsi kanaka ntiboyibomora icyo nico kintu umuntu yoshima ari ikintu umuntu yogaye nacyo nuko basubiye kuja kubomoza abantu bari bubatse bari barahejeje ari bara gize kabisa bose be barumvishije ku kamo ko kubomora ku mabarabara rero ikibabaje nuko basuye gusubiza abantu mu ihumbi kubaka hari n'umuntu amaze kubomora nk'inshuro zitatu nkuyo afise agahinda nkuyo ari ntagahinda kandi urumva nkuyo harabamo n'agatotezo harabamo no kumubabaza kuko nkuyo abamaze kubomora nk'inshuro zitatu ntiwombwira ko izo metero basaba ko abatazikurikije hariho nabo barenganya hari abarenganywa hariho abazira akarengano icyo nicyo umuntu yugaye akabisa nukuri hari ukuntu bakora bikora nabi ntibemo rikora neza ko ko bose basabwa ya metero babasaba hari abarenganywa nukuri cyo ni cyumuntu yugaya yego ikintu kibaje cyane nuko nyine basubiriye kandi kuba bumoze
Gani none bibaziki kuri radio inzamba agateka kawe uno musi kigo tuvuga ku ibomogwa ry'amazu bivuga yuko atubahirije itegeko ryo gusiga umwanya ungana na metero zitandatu zisabwa imbere yayo mazu sinzi nkayo Matiasi ari gisuru mu ntara ya Ruyigi
nibaza yuko batari kuri nzira yuko baza kubomorego aya niba bari kubyikorera nimba bitubahirije amategeko bona ko bari ko babikora nabi nyo bari bese barashaka byikorera Ubundi rero yanyu na mico nyene umuntu yamavuga kugira isayi zitarabo mu barizo z'abategetsi nyene bana kuko bari kuba bazi bo muri hakiri kare eh hani bukani inama umushyikira nganje yagirishije abajeje inkumaro mu gisagara cya Bujumbura akavuga akavuga hanyuma bagashikiza yuko inzu zitarabo mu barizo zitarabo ari z'abantu bigira yuko abategetsi ngo ntibizokorwa none nga mu gihugu nyitege ko risotse ariho nyagufana nyagukiye niba yubarize kuri bose nimba bimeze kuko hariho benshi bamaze kwangatwa babumurewe ucuzi bahora babamo ugada ubona inzu kana ko imutegetsi kana ka yagaze nga nkuko cyo rero bishyirwe babaza tege ko risotse niba rikoreshe kuri bose nimba bariko barabomoka inzu zitubahirije amategeko ntajya bimwe basimba niba zikure zose nimba batagomba kurenganya abanyagihugu nibisanzwe kugira bavuga uko iyo hasohotse ingingo runaka kubera icyo usanga abanyena bahanye bari ku butegetsi yariho bashya bayigarariza kuyishyira mu ngiro bategereza kubyidogera nyine iyo aba ingingo isohotse bayikurikiza bose ntihabinye gupfana igukira biba byoroshye ehe kuko kugeza uno munsi yahinduze igihagaze izindi zarabomoye kuva kera niba zibomore rero bagire nk'uko abandi bahize ego ndabizi ku bambere babomore ubwa mbere yarashyitse hari abahohotse ugasanga inzu tubomoye kubera iki yanda ndende nyine yabo bategetsi bagahumva kubwira ati inyutazanya ya irabomorwa ugasanga urabuze icyo itanga hanyuma ibomowe kandi tubomowe nta zindi nyinshi babyene mu gihugu hagati bari bakubise ku imisaraba barindiriye ko bene nzo babafumbatiye bavuze icyo baba hanyuma zikabomorwa kandi zitari kubomorwa yego rero niba bikora uko nyine babyemereze ko ibo bose sawa sawa murakoze
akagabo Deni wigatara mu ntara ya Kayanza arafite icyo avuga kuri iryo bomogwa ry'amazu bivugwa yuko banyeneyo batakurikije amategeko yo gusiga umwanya ungana na metero zitandatu imbere yayo
kurande rwanje ndavuga yuko nimba babomorewe ku nguvu bivuye kugusamara kw'abena mazu iryo kosa ntabwo twurika kubabomoye aho kutwurita kuri bene amazu batashimye kubahiriza ikiringo bahawe ariko ngarutse kandi nimba ababomoye bakoresheje ingufu bakaba barengeje urupimo bari bapimiye ko abategeza kugeza iryo naryo n'irindi kosa duca twegeka kuba rongoye igisagara cya Bujumbura kuba batabikoze mu mategeko ego bateza kubasambulira kuko batabikoze igihe bahawe canke bakongerezwa ikiringo mu gihe byari kuba bishoboka ariko kandi bitabaye bishoboka bari kubaha umwanya na mutonya w'umunsi umwe canke ibiri bakibomorera nico mbonano washikiriza ariko kandi tugasaba impande zose kuri leta turasaba yuko mu gihe habayeho itegeko runaka bashobora gushyiraho kandi misi y'inyongera kugira ngo abantu batabomorewe batabomoye cyangwa ngo bakore icyo gikorwa bagikore mu mutekano ariko kandi ukongera tugasaba ku mpande z'abanyagihugu batumvise ako kamo batewe na leta bishikanje ubwinawe hagati mu gihugu kandi basanzwe bazi neza yuko ibikorwa bakoze cyangwa isi n'abakozi babo zitari mu mategeko barakwiye kubaha amategeko agenga kubaka kandi bakubahiriza n'amategeko aba atanzwe kugira ngo ibikorwa bigende neza ikindi dusaba turasaba leta y'u Burundi kuko ibi byose abantu bubatse nabi bivanye n'uburongozi bwari buhari kuko hari uburongozi bujejwe inyubako amabarabara n'ibindi rero mu gihe abantu bubaka bamenyere gusigaza imetero zisabwa n'amategeko imbere y'ibarabara cyangwa se imbere y'ikindi kinshi cyose kugira ngo ejo cyangwa hirya y'ejo ntizasubire kongera kubomorekwa abandi bantu runaka murakoze
ikiganiro ni wibaze kuri radio Inzamba agateka kawe uno munsi turiko tuvuga ku ibomorwa ry'amazu bivugwa ko ritubahirije itegeko ryo gusiga umwanya ungana na metero zitandatu zisabwa imbere y'ayo mazu twakira umunywanyi wa nyuma akaba ari Manirakiza Rafael wo muri zone Buterere mu gisagara cha Bujumbura
ibijanye n'ibomorwa ry'abatubahirije ingingo zo kubaka cyane cyane metero zisabwa kama barabara makuru ugiye kubiraba hari utuninge twishi aho usanga kama barabara mwamwe abama barabomoye abandi ntibabomoye kubera iki cyangwa kiriya rero kiyumvise ati none ibintu bimeze gute rero kuraraba si ubuhinga bujyanye n'ibyo kubaka nibaza ko metero zisigwa haba hepfo y'ibarabara cyangwa haruguru y'ibarabara ku bijyanye n'ibizingi bakavuza amabarabara ari zimwe zose numva rero ukuntu ibarabara kuri hepfo cyangwa haruguru usanga hasigwa metero zitandukanye nimba ari zitandatu hepfo nagira no haruguru zabaye zitandatu uko mbona amabarabara yubakwa sinzi ibaze yuko byose bingana imetero zisigwa hepfo y'ibarabara ibaze yuko kitazo zisigwa haruguru y'ibarabara uwaza kuraba amasitegitire y'ibyo bari baracashe imbere y'uko ayo mabarabara yubakwa cyangwa ibyo bisagara cyangwa andi mazu yubakwa nibaze yuko muri urbanisme baba bari barabitunganije neza nuko rero tukavuga tuti rero hari igihe ariko barakurikije koko ntibarabe bijyamo umuco ntihabe guhohoterwa cyangwa uriya ntihabe kurenga karindwi babirabe babisubiremo dipomogwe babanje kwiga neza barabye nuko inyubako zijyanye n'amabara zari zategekanije byogenda nibaze yuko bitatakaye bisanzwe bihari urakoze
ikiganiro wibaze iki twari turabashikiriza kuri radio Inzamba agatega kawe kigarukiye aha muri kino kiganiro twari ko tuvuga ku ibomorwa ry'amazu bivugwa ko atubahirije itegeko ryo gusiga umwanya ungana na metero zitandatu imbere y'ayo mazu turabashimiye mwese mwagize icyo mushikiriza muri kino kiganiro tutibagiye namwe mariko muradukurikira Prosperi Nzisabira nigera ariko ndabashikiriza kino kiganiro wibaze iki kuri radio Inzamba agatega kawe naho ubutaha
Wibaziki ni kiganiro kiguha umwanya wo gushikiriza icyumviro cyawe ku bivugwa hirya no hino byerekeye igihugu cy'u Burundi.
Wibaziki kwa kure andika ubutumwa ariyo message cyangwa uturungikire amajwi ariyo audio.